Uyu ni umwana nje nkunda cyane muri we nahasanze ibimbara byose
ndashimiye umwana arakoze cyane aragahora niteka dawe yamuteye afise urukundo rutagira ingero Yezu Kristu naganze Mahoro zoya sangiwe Ara kuronse ndemesho Amaria tuyo sarikorera Nunga mi kwa bami Tumuyagerire